kumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriweneza nshuti mwese muduteze amatwi muri studio 5 i Washington DC, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Nongeye kubaha ikaze mwese mu biganiro byacu bi radio ijwi rya Amerika.
Niremenhanya abavyanditse n'abavyandikishije bose basangiye umugambi mubi wo kwanka no kwankiriza uburundi n'abarundi b'umutima uhereye ku ndongozi zabo mbere n'incuti z'uburundi.
Uyu ni Jean-Claude Ndenzako, umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, avuga ku mpapuro zasohowe za Panama Papers ku matohoza ariko arakugwa ku bakuru b'ibihugu babiri kubijanye n'iyagirizwa ibyo kunyuruza amatungo. Ni mu kanya gato makuru twabateguriye, mugume ku maradiyo yanyu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yagirizwa n'amatohoza ya Panama Papers kuba mu bakuru b'ibihugu banyuruje amatungo baja kuyabika mu mabanki yo hanze y'igihugu. Umuvugizi wiwe Jean-Claude Karegwa Ndenzako murantunga asigura ko abagize ayo matohoza batumwe na bimwe mu bihugu vya rutura bishaka gutyoza ubutegetsi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Burikaneza.
Amatohoza yakozwe na Panama Papers yemeza ko President Nkurunziza yikitse inyuma y'indyane za politike zadutse mu gihugu ciwe mu mwaka w'ihumbi 2015 kugira yitungishe biciye mu buryo burimo amahinyu. Umugwi w'amenyesha makuru b'abanyafrika bakoze ayo matohoza bemeza ko Pierre Nkurunziza afise amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari y'abanyamerika ku makonti y'amabanki hanze y'igihugu. Jean-Claude Mputu, umushakashatsi w'umukongomani mu bijanye n'intwari ibereye na demokarasi, amenyesha ko abo bashakashatsi bavumbuye ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yanyuruje amafaranga kandi afise imitahe mu ikompanyi icukura igitoro. Iyo kompanyi bivugwa ko nayo nyene ifise amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari y'abanyamerika ku makonti mu mabanki atandukanye ku isi. Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya niba uwagirizwa yasomye ivyo bamuvuga ko, maze ryegera umuvugizi wiwe Jean-Claude Karegwa Ndenzako.
Nyine cyo mukuru w'igihugu ivyo yarabimenye nkuko yamenye ibivugwa byose ku gihugu bivugwa ku Burundi byose arabimenya. Ariko rero ico abantu bomenye ba Barundi canke abandi bo mu bihugu bitandukanye nuko izo nzandiko twebwe tuzita amazimwe n'amaremenhanya, izo nzandiko za Panama Papers ni ibinyoma ni remenhanya. Abavyanditse n'abavyandikishije bose basangiye umugambi mubi wo kwanka no kwankiriza uburundi n'abarundi b'umutima uhereye ku ndongozi zabo mbere n'incuti z'u Burundi. Imwe mu ntumbero rero zabo bangushi ni ukugerageza guteranya abarongozi n'abenegihugu mu kwagiriza abo ba mbere, ni ukuvuga abarongozi ko ari njyajya.
Ndenza katubwira n'iyindi mvo yibaza yatumye bandika kuri shebuja ko yanyuje amafaranga akanerekana aho ubutunzi bwa President Nkurunziza buri.
Iyindi ntumbero y'ayo mazimwe ya Panama Papers n'abandi bakora imigambi gahitse nk'iyo ni ukwihora ibihugu vya Afrika kubera byanse kutamikwa ijambo, bikerekana umutima w'ubutwari, umutima rugabo mu gushigikira u Burundi muri rya minsi hariko haraba ikoraniro kaminuza mu gisagara ca Geneve aha makungu, ariko aca hirya no hino ikibazo cy'agateka kazi na muntu. Iyo bashaka kumenya amatungo ya nyine icyohera umukuru w'igihugu cy'u Burundi bari kutubaza, kuko twebwe turaza hari itunga rya mbere giwe riri mu bene gihugu ngaha mu gihugu nibo basangiye gupfa no gukira. Iri ni tunga giwe n'umukozi yamariko arakora ararima arorora, arafise amatunga atandukanye y'ibitungwa n'ibitegwa, imirima n'ibitungwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi bifite agaciro katari gato.
Umuvugizi w'umukuru w'igihugu yemeza kandi ko atamuntu numwe azigeraza n'ivyemezo vy'uko President Nkurunziza yanyuruje amatungo akayabika mu mabanki rwihishwa.
Abantu bashaka ukuri canke kumenya ukuri mugabo muri ayo mabanki bavuga yo hanze no kumenyesha yuko nuwobaha imyaka igihumbi atanu bazoshobora kuzana ivyemezo n'ivyagirije ngo yerekane amafaranga ariyo anganuku yinji yaciye ngaha. Na ivyo bavuga ni binyoma n'abangushi, niba babona arivyo ni babizane bavyerekane hanyuma kandi baheze kumbure bitwarire nabo bagiriza ko bakoze ivyanki ivyo.
Mu bavugwa kwivyo vyaha harimo umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo Jacob Zuma. yagirizwa ko yanyuruje akoranye n'umujyango w'abagwiza atunga bakaruhariwe b'abahindi mu kiringo cy'imyaka myinshi amamiliyari 5 y'amarande ku mwaka ayo nayo akabangana n'imiliyoni 289 y'amayero y'abanyaburaya eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze cyane eroje uri kaneza tukiri mu Burundi ubukene bw'amazi hamwe n'ubw'imfungurwa biri mu ntandaro nyamukuru y'ikiza cha kolera gikekwa kuba kiri muri komine Bubanza y'intara ya Bubanza abanyagihugu bataka leta kubagarukira ko mu maguru masha mu kubaronsa amazi meza ni nkuru ya mugenzi wacu Diane Ndonse mu ntara ya Bubanza
Zone buvyuko yo muri komine Bubanza iri mu bukene bw'amazi burenze urugero kuruta utundi turere two muri iyo ntara abajejwe intwaro bavuga ko vyunyutse muri kino gihe hari hahitiye uruzuba kuko n'inzuzi bahora bikorako zakamye ugo ruzuba nyene rwatumye abantu ubukene bw'ibifungurwa abanyagihugu bo muri iyo zone buvyuko bemeza ko ari nayo ntandaro y'ikiza cakorera kiakekwa muri kino gihe kimaze gufata abantu barenga 30
turashesheretwe niyo ngwara y'ikiza cakorera gituruka ku mazi mabi n'ikigoyi kweriko k'ikigoyi caraduteye hani ni gose vyandurutse ku ruzuba none bajya isombe mu ijoro ku murango zitagira ikintu na kimwe mbere nyakiza kigaca gifatiraho nyene
nta mazi tugirana mba mabombo ngaha yarakamye twahorana iyo korera n'ikiza caje kutumaranye nahubwo mutabaranye mutugwani
uruzi rurabo ruca muri no zone yabuvyuko Niko abanyagihugu bikorako ariko nagone nta urumenya kuko ruzwi ku izina gusa ubwo gwahoze ari uruzi rugizwe n'ivyondo vyirabura kubw'ingurube hamwe n'ibindi bitungwa vyamavyahaje ahandi naho rukagira amazi ateze hamwe hamwe aho ateze ni abanyagihugu bagundanira kugira bavome nayone baraganya ko bashobora kuyabura
Kwarumye.
Ameze nkaha.
Kwarumye tuzatubategera utuza mutonogo.
Ziba nahe nubisikanye muhiru sanga bikoye. Hasiga ayo wazanye nayo kuyemo nayo vyese birangana.
Kwa kibuze nyene n'ubu twakivuze n'ukuri.
Kugira bashikira amazi meza bibasaba kugenda amasaha 6 mu kugenda no kugaruka hatarimwo ayo bamara bayatondeye.
Ufise amagara akibasha aja kuvoma kajege. Utagira nawe akacavoma ni kure.
Muhagenda umwanya unganiki?
Urahagenda nk'amasaha 3 genda.
No kugaruka 3 nyene?
Eh. Mu kajege hariya uriko yacivubanze.
None mwe muhora muje kuyavoma.
Hagenda baba.
Ibintu birunyuka ugeze hano kwivuriro ritoyi ryo muri buvyuko ari naryo abafise ibimenyetso vy'ikiza cakorera babanza gushikira ko abarirongoye bavuga ko indwi zibiri zihera atani marikorotse yabonetse naho ntamari imisi irenga 3 nyandwi Anise arongoye iryo vuriro avuga ko bashizeho umukozi avoma ari kuretse ko nahone abavomera ayo muruzi avuga ko adashobora kubamara ubukene bwayo
tukunze gukoresha umuntu duca duhemba amahera hariho uruza tuvomera tukayazana tukayategura nka dushobora gukoresha mu bintu byo kunywa canke mu gukoresha iby'isuku nyene mu ivuri mugabo naha yavoma murabona kivuri ari nini iya amazi dukenera amazi menshi cyane gose kubera murabona niri vuriro yafise amatoilette y'ikizungu bisaba yuko tugira amazi nyene aza nko mu matiyari na menshi
Abagwayi bari hano kwivuriro bavuga ko nabone bataronka kumirisha umuti mu gihe batayizaniye icibagiwe cyo nayo gukaraba nko mu gihe batumwe umusarani
iyo batumye umusarani amazi urumva barigura bakavomesha n'abavomesheje nk'abaganga bakaza kuvomesha amazi ku mahera umva none yofasha abantu bari ngaha kwa muganga bose
Musitaneri wa komine Bubanza François Kazovio avuga ko bikigoye kuronka amazi muri no zone ya buvyuko kuko atamasoko yayo ahari ayashobora kwashikanwa avuga ko ari mpaka bayakwege avuye mu kibira ivyo navyo bigasaba uburyo bunini ari naco gituma asaba amashirahamwe atandukanye hamwe na leta kugira ingufu zo gushikana ayo mazi muri zone buvyuko aha tukibutsa ko mu ntara zitandukanye uburere bukenya amazi nkuku bwama bwageramiwe n'ikiza cingwara yakorera nkuko biri muri no zone ya buvyuko muri kino gihe mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Rakoze cyane Diane Ndonse ngaho ibubanza dukubitire muri Kongo inyuma yaho habaye isenyagurwa ry'amazu vyatewe n'imvura yaguye mu ndwi turangije imwe mu miryango y'impunzi z'abarundi ziba mu ikambi y'Urusenda mu karere ka Fizi zisaba gufashwa n'ishirahamwe gitaho impunzi ku isi HCR kububakira amazu yasenyagutse ni nkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo
Abasenye wa mazu n'imvura yaguye mu nkambi yo mu Rusenda muri iki cyumweru dusoje aho bacumbitse mu miryango y'abaturanyi bari mu masite ya Rusenda Rurinda Gatunguru basaba bagira neza barimo ishyiramwe rya seri ko jyabaha ubufasha kuko ubuzima barimo ari bubi kandi bushobora gutera abana indwara z'umusonga bitewe n'imbeho bagenda bahura nayo.
Turasavye ku mashira hamwe yo abijejwe kwiyudufasha bakaduhereza imfashanyo ishobora kuduhereza ibisakazo icenga twubakira kuko tutura mumbeho turagowe ntaje niho tutwigira kabisa abana ahabarara mumbeho abarara mumbeho aho muyaguje byose biraduga bika banabi ntanaho ndara ikindi ko ndasaba ni tuyubutungane bw'abavyeyi na leta imfashe nkuko baranze ngaha mu Rusenda jewe bamfashe ihema banyubakire.
Abone Imana Jodi wo muri village ya 16 mu nkambi yo mu Rusenda wahuye n'ikibazo cyo gusenyuka kw'inzu aho acumbitse mu baturanyi n'abana batandatu agaragaza agahinda yatewe n'inzu yiwe yatwawe n'imvura ivanze n'umuyaga.
Kuba byarononekaye ndabura icyo nifashisha je ni jewe ndijero w'abana ndumu mama nta mugabo mfite. Iyo nzu nayihawe ari inzu imwe mu muryango w'abantu ndwe. Iyo nzu mbonye maze kubona ari nto jenye ndi yubakira nubaka inzu nini nkuko twoba dukwiwe chambre na salon na chambrete y'abana b'abahungu none ya nzu yagurutse inzigurutse ubu nta bufasha na umwe mfise ubuzima tubayemo n'ubuzima bubi nyene kuko ubaye usembereye muwundi muhana nta kintu umva mubaye mu nzu muri abantu benshi rero ubuzima turimo ni bubi turashaka no kwandura ingwara ko turi benshi mu nzu.
Emmanuel Ntirampeba userukira impunzi z'abarundi mu ngambi yo mu Rusenda atangaza ko hari imiryango 41 icumbitse mu baturanyi kubera amazu yabo yasenyutse burundu.
Benshi bagiye basaba indaro ubu turafite mu Rurinda imiryango ishika 16 mu nzu imwe habamo imiryango ibiri turafise mu Gatunguru imiryango ishika 11 mu nzu imwe buri inzu usanga ibamo imiryango ibiri kubera babuze inzu zagurutse burundu. Aha mu Rusenda dufite inzu zishika 13 naho nyene imiryango ibiri iba mu nzu imwimwe. Mu bisanzwe bafise ibibazo by'inzu bagiye bagira kiretse wagiye sana bose baratubwira ko bashika abantu 41 nibo bo bagiye gusaba indaro ku yindi mihana aho navuze mu kambi yose kuko nari ntangiye kubereka hamwe na hamwe uko byagiye bigenda. Ubwo rero abo bantu bose bafite ikibazo gushika nino saha baguma baza kutubaza ati mudufashije iki mudufashije ariko kandi tubwiza kubamenyesha yuko gushika ino saha atari amahema ari iki nta kintu na kimwe bafise usanga nyine baba bajyama kandi barabye nabe n'amazi yabo agiye kubomoka.
Uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko ikibazo cy'impunzi zasenyewe amazu n'imvura bakigejeje mu mashyirahamwe ashinzwe gufasha impunzi muri iyi nkambi kugira ngo kibonegwe igisubizo mu buryo bwihuse ariko amashyirahamwe ashinzwe gutanga ubufasha arimo waseri akaba basaba izi mpunzi kuba zitegereje.
Bo batubwira ngo turindire dukora amaraporo twarayakoze twarayabahaye ubu noneho batumye ayerere kigendera abamazu yagiye agira ibibazo kandi nabonye ejo barahejeje kuyaraba ariko nta kintu na kimwe tubona kiri ku kirahinduka.
Imibare itangazwa n'ubuyobozi bw'inkambi yo mu Rusenda bwakoze ibarura ry'inzu zagiye zisenywa n'imvura igaragaza yuko muri iki cyumweru dusoje imvura yasenye amazu arenga 259 nubwo muri aya mazu harayo izi mpunzi zigenda zisanurira zonyine. Fedasengabo kubw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika isamiranire Washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda. Ku munsi wa gatandatu abarundi baributse imyaka 24 irangiye nyakwigendera Melchior Ndadaye yabaye perezida wa mbere yitorewe n'abanyagihugu agandaguwe. Kuva icyo gihe cyose rero umuryango wiwe ndadaye umujyango ndadaye inshuti ziwe abahurikiye mu mugambwe Fodebu hamwe n'abarundi barabandanye gusaba ko abantu bamugandaguye borengukishwa imbere y'ubutungane bagakubitwa intahe mu gahanga. Mbega ukuri ko bakuzwe kuri iryo gandagugwa. Reka dutega amatwi Leonce Ngendakumana icegera cy'umugambwe Sahonya Frodebu yari mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi yacateguwe na mugenzi wacu Frederic Mundikije.
Ndagaye yari umukuru wa mbere mbere w'umuhutu yatowe mu Burundi ngo arongore Burundi hameze imyaka irenga 33 turi mu ntwaro za gisirikare ishimike ku mugambi umwe iprona mbere ugasanga ubwo butegetsi bwari bwijyanje cyane cyane mu ntara y'iyo ya Burundi aho igisirikare igipolisi igihe cyari kijyandarume ubucamanza inzego z'ubutwaro byose byakorera umugambi umwe iprona mbere icyo gihe n'ikibazo cyaboneka neza mu Burundi cyari ikibazo cy'abahutu n'abatutsi hakaba rero batwara abo bitwa ngo n'abatutsi. Ni ukuvuga rero yuko igihe ndabe yatsindiye hari abatari babyiteguriye hari abanyere bari ku butegetsi ninjira sindi ko batabibona ariko abantu benshi babibona ko ingaga yazotsinda baca bahitamo rero kumugandagura bibaza ngo bigaca bihira basanga abanyagihugu baramaze gushegeshwa n'ingene imyaka 33 ihera batamenye ingene batwagwa batamenye ingene indwara zihinduka batabona ko bakurikikana ku butegetsi kandi bamwe barishwe barangajwe barabujijwe kwiga mu gihugu barabujijwe kwegera hari amatungo y'igihugu bari baramaze gushegeshwa cyane abantu rero baca baragumuka igihugu cyose icyo kibamo uruhagarara
ariko murashaka kutubwira none ni kuki gushika ubutungane butize bukorwa kugira ngo ukuri kuje habona ikintu cyabuze umugambwe Frodebu warigeze kuburi ko butetse ko utatanguje itohoza yoshikana abarundi kukuri
ndabe yari yabuza ko petero buyoya tumusabye gufata ikiringo cy'imyaka akaba indwara ifata kibanza aho kubanza tukingeza ibibazo bitari bike yotoreza umuti kugira ngo abantu bashobore kubana neza bashobore kumva neza indwara ya demokarasi. Yavuze ati ego arabyanse tujye mutsinda n'abajya bari kumwe ariko ntituzoratwarana. Dadaye yari abizi yuko azosagandaga yabona kwa abo bantu iyo myaka yose babayeho uko atari abatari biteguye kugira ngo bave ku butegetsi.
None Leonce
bituma bitashobotse ni uko abo nyene bamugandaguye iyo bari bafise ubutegetsi bwa gisirikare niyo bari bafise ubutegetsi bw'ijandarume niyo bari bafise ubutegetsi bw'ubutungane nibo bari bafise n'amafaranga y'igihugu nibo bari bagifise inguvu zidasanzwe bari mbere no mu nzego z'igihugu. Hanyuma rero abo badukiye guhagarara mu gihugu abantu bakicana hirya no hino ibintu bigasamburwa bigatuzwa. Ni ukuvuga icya mbere cyaciye cyihutirwa kwabaye ukurengera ingene ibintu byashyira mu buryo hakaboneka amahoro n'umutekano hakaboneka ingene abantu bashobora kwizerana hakaboneka n'inzego zifite ingufu kugira ngo zishobore guhangana n'abo bantu bari bafite izo ngufu zose na leta yari ihari igatora avugaga rwaraciye nta rubanza rwaciye kuko umuprokire umushyikirizamanza mukuru yari ahari yavuze ngo haciye urubanza ngo wishe Ndadaye umuntu umwe cyangwa babiri w'umukapurari yakubwiye Ndadaye yari yapfuye ari mu Kanenge ariko aratembera ari ku Musaga ariko aratembera ari mu ntara rwo kwatembera ari mu nyagihugu
mu kanya gato Leonce
wigeze rucirwa rwaraciye gusa haba leta haba umuganga yaturukamo haba mu muryango urubanza rwarashinzwe twarungurije twese ubu turindiriye rero ubutungane ingene buruci
mu kanya mwatubwiye ko umugambwe Frodebu utashaka ubutegetsi muri 93 ivyo bintu nivyo twavyumvise neza
rero andi toro ndishaka ubutegetsi twavuga tuti turaje ko inzara ziyari ari inzara bwa gisirikare kuko babona umugambi w'itona ariko wari umugambi w'abasirikare n'ikimenyamenya igihe cyose babisirikanije ko nabo ngo bari kudeta igihe babisirikanije iyo umwe yarushe wajya wombara abasirikare 33 kaje kukabuka tuti demokrati nishoroka na mwabandu wa madini ya kanyo yote kuhute geti gumu kisirikari gumu guboko gumu kumu nda alimu kujari kushoroka tuta wale kurondira ingene tukubuga na iwazo jewa kisirikari ingene tukubuga na iwazo ingene matora azo kegunga ingene abandu wakuhige nga mwabandu ya demokrati ani macho gituma ikikoba chambere ngada ya kozi atinge ya huzu ati itegerezwa kubanza kwigisha abarundi bose aho bari hose uko bari kose tuhereho baho barari benshi nk'abasirikare abanyeshure abakozi bakora hirya no hino bakigishwa ingene umuntu atwara yigenga mu nzara ya demokarasi ingene yitwara yigenga yinjiza mu nzara ya demokarasi umucamanza umusirikare uwucuruza ukora akazi akatakaye ingene yigenga twarabushaka mugabo ntitwashaka ubutegetsi bumeze twariko kuza
mu kanya gatoya cyane rwose muri iki gihe haheze imyaka 24 murize ko ukuri kuzoteba kukaja habona ubutungane bukaboneka
ya numva ikibazo ko atizeye ko ubwo rubanza ruzocibwa ko ukuri kurazi abise ndabaye barazi habuze ikiraka tangwa cy'urubanza gushika mu barazi ukuri kurazi
tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Emile mwiwe neza
Frederic
mwiwe neza muri hega Emile
ni Bujumbura.
Izina ry'ikirundi?
Ni Habumukiza.
Habumukiza, murafise ikibazo, murafise icyumviro?
Bo nagomba kwanza ntanga icyumviro kubijyanye n'urupfu rwa Ndadaye. Kubisanze n'ibintu bisiga ubwenge ku muntu. Turavyumva muri kahise bumwe ndabyaragenze ho muri n'itwari bwacu kwenge neza. Nyamara birasiga ubwenge kumva umukuru w'igihugu yarishwe. Kugeza ku isaha intwaro zagiye zirakuranwa zibisanya. Kuburyo ata muco uraboneka ku rupfu rw'umuntu ama nagira nibarize akabazo umutumire bwana Leonce nibyo ni gikomangoma muri uwo mugambwe w'umuhisi Ndadaye mbere nyakubahwa Leonce ukuntu ubutungane butaraca urubanza rw'abantu bise Ndadaye naho bihuriye n'ibindi byaha byaba byarakozwe bitigeze bihanwa mu iki gihugu cyacu kuko turabona uko inzego zagiye zirakurakuranwa na ntwaro nimwe yigeze yitaho urupfu rw'abanyakubahwa nagira mu muco uko ataho byaba bihuriye n'ibyaha byaba byaragiye birakogwa n'inzego zagiye zirabisanya. Murakoze
Habumukiza Emile duga ku ijambo mushya ntahe nyamwe sagenda kuma
kiwe sinibaza ko haraho bihuriye igihe muganga tabanya turudibu wari kumwe n'abandi mu butegetsi harabatwagiriza ko kuba harabaye kumvikana hagati y'abakorona n'abafrodebu kuri icyo kibazo bakavuga nyine ukunyene yagiye kuvuga uyu ati abakorona barakoze ibyaha n'abafrodebu barakoze ibyaha bavuga ko kugira ngo ubwoko bw'abatutsi niko bavuga ati ubwo rero barumvikane kugira bagiriranire ikigongo ariko twebwe aho tugiriye iyarusha twaravuze neza tuti ku byaha byabaye harimo n'ibigandagurwa by'ibishobora kuza mu gihugu Ndadaye nabo bari bafatanyije kurungura igihugu cy'u Burundi bishinze ko hazoba umuzi wo gutohoza ibyaha mbisa namwe bigeze kugandagurwa n'umukuru w'igihugu gitorewe n'abanyagihugu cyane kwica abantu kivuga ko byari byaragiye bigenda mu gitaza kwavuga iyi komisiyo international d'enquête judiciaire ku byaha cyabye bihe nyabwoko byaje mu ntambara byaje mu ngwano tuti ababikoze bafate bahare bakwitiwe n'umugahanga tuti habe n'ubundi muzi rero ibyo tohoza neza buhoro buhoro mu Burundi kugira ngo ukuri kujya aho nakwandikwe neza hare n'ibimenyetso byerekana ingene tugera tujya kuribuka ibyo byadushikiye tweze rero mugabo tabanyaprodibu turemeza ko atacyane igitariye kuko tutobyubahuka
bigomeye mureka duhe n'ijambo kandi Gabriel mwiwe neza
cyane
muri he Gabriel
Bujumbura
izina ryawe ry'ikirundi
nta kirutimana
amarasa ikibazo cy'imviro duga ku jambo
bwa mbere ni cy'imviro ibyewe icyo nashaka guterera nuko umuryango wa Merikiyero Ndadaye uguma ubandanya usaba yuko hoje habona bagashira ukuri ahabona bagakurikirana abantu bagize bigabo bishya bakamugandagurira umubyeyi wavuga ati banganduriye umwana umupfaso niwe nawe akavuga ati nanjye banganduriye umugabo ati dushaka kumenya rero ukuri tumenye n'abakoze ibyo bara hanyuma intare bakubite mu gahanga ukaturaba amareta menshi yagiye arakurikirana kuva hagandaguriwe nta muntu n'umwe yigeze ashyira ahabona abakoze ibyo byaha twe tukaca twibaza tuti none ababikoze ko bari ukubatinya baba badahangagwa canke sinzi icyo babigiriye hanyuma ikindi naco nkaca mbaza uwo mutumire wacu aguma avuga ati ababikoze barazwi nka twebwe abantu twari bato bato icyo gihe twari abana tukaba turiko turabyumva ubu ntabo tuzi natwe dukeneye kumenya iyo ushobora kutudondagurira amazina y'abo bantu babikoze bazwi twe twaba tutazi cyangwa boba bakiriho cyangwa hariho mwo abamaze gupfa murakoze isengerekanze n'iyi
murakoze Gabriela ariko mu butungane musanzwe nta muntu umuntu yagirwa icaha ari uko ubutungane bwatangaje ku ico caha yagikoze ariko reka ndabona ijambo gica vuze kuvya mushikirije
navuze ko ukuri kuzi kandi sukoresha ndadaye yafashwe nibye mu ijoro mugabo amasaha arenga atandatu mbere ashyira guha umunani gusa saa yine yo mu gitondo ku munsi wakurikiye ndetse yari mu makambi y'igisirikare yari mu ikambi ya muha niho yatanguriye hamayungururizwa mu yindi kambi ya tara nyuma aho niho abantu bahari batwara aha bafashwe rero kandi mirongo irindwi n'icyenda harimo n'indwazangabo zicungerezi n'abandi bato bato aho bose n'abantu banditse bari muri iyo dosiye barazwi igisize rero ni kubacirira urubanza nk'uko bivuze abera bagashobora kwera mugabo bagize n'ibyaga bakabyagiza simbona ingene umushikiranganji wo kwivuna abantu umukuru w'ikigo gikuru cya gisirikare n'ikigijandarume abatwara ayo makambi simbona ingene umuntu yubwa ngo ibyo bintu bari mu byo bari bamenye hari n'abandi badenda kuko bavugwa barahari n'abasivire bariho baravugwa baranditse rero nk'uko ubu ntoki umuntu nawe amudondagura ataracibwa urubanza ariko rero amazina niyo tutayafite turayazi ko n'ibyo raporo turazifise baranditse ariko cyane cyane ndabadondagurira ngaha dusaba nk'uko umuryango usaba natwe mu muganga dusaba ukumenya dusaba leta yuko uru rubanza rwocibwa hari icyiyumviro cyaje kivuga ngo rushyige muri wa mugwi ugeze gutohoza ukuri kuri kahise no kurikorana kw'abarundi ibyo mu muryango utarwanya produire ntituzokwigira tubyemera tuzokwa amatubijyanya kuko urubanza ruza ruri muri senda rugasambura manza
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, ahanini aho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye. Ariko kuri site yacu ya internet murashobora kuronka ayandi makuru n'ibiganiro. Adresse ni wezitatu@ radio yacu voa@.com. Ndashimiye Innocent Kimenyi yanfashije kwegeranya kino kiganiro. Mwari kumwe na Oriane Itangishaka.